Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Murimo muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda no ku mirongo migufi short waves cyangwa se ondes courtes kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda no mu Burundi. Mu Burundi komini Kiremba ifite ikibazo cy'umuyobozi n'ibijyana nacyo.
Twe muri komini Kiremba turahomba cyane kubera ko hariho ibintu by'amadosiye menshi dushobora kuronda kubera ubukene bwa musitanteri tugasanga tubironga.
Reka jye ko nakwiye twa murongo kuri turafata ngoro ariko ndi bisimi musitanteri.
Aba ni abanyagihugu ba komini Kiremba ni amakuru rero. Nibyo turimo abanyagihugu bo muri komine ya Kiremba y'intara ya Ngozi bafite ikibazo cyo kuronka zimwe mu mpapuro nkenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nta musitanteri bafite, wahora agiye kumara hafi amezi atatu ari mu ibohero. Ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, komine ya Kiremba y'intara ya Ngozi ntigira musitanteri. Wahora ayirongoye Siriyake Nkezabahizi yinjijwe ibohero kuva itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nyene. Abanyagihugu bamaze iyo minsi yose batagira musitanteri bavuga ko hari byinshi bahomba.
Twe muri komine Kiremba turahomba cyane kubera ko hariho ibintu by'amadosiye menshi dushobora kuronda kubera ubukene bwa musitanteri tugasanga tubironga. Wagenda kubirondera ugatanga amafaranga imbere bakakubwira ngo uza kubitora, ugasanga bagenda kwishyuza ntibabigure. Nk'akarorero cyerera kuja kurondera urupapuro kugira ngo mpinduze ibiharuro ibi ahana rimwe ndasaba akazi bagomba bambwira ngo uzagaruka. Urumva rero ko ari ngorane nini cyane duhura nayo kubera ko aho ushakiye ikintu kironka kuwo mwanya.
Rumwe muri izo mpapuro zitangwa na musitanteri gusa ni ikarata karangamuntu. Ni urupapuro rukenerwa na benshi, kubiyunguruza kikaba ikibazo kinini.
Ngo niko bimeze kubera na twebwe abantu dutora amakarangamuntu, hari bamwe batatora amakarangamuntu yo gutora kubera musitanteri batatawuhari. Hari abantu benshi bari kuza kwiyandikisha gutora amakarangamuntu ngo ntabwo barose. Dusaba yuko musitanteri waje kuba muronka hama tukaronka ubwo bukarangamuntu.
Akigiye kingana gute mutamufise?
Agiye amenya cyane kirengo cy'amezi nka 2 mu sara 3.
Hari n'izindi mpapuro ndangamuntu nyinshi zidatangwa ku muntu adafize iyo karata.
Ni kimene kirema tutafise ingorane yarizeze kuja nk'ahantu ngo ndakwate bya ngombwa tujya kuyibaza ntayime ntabiduhe kuba atasanzwe dufise kimene kirema. Twayifaze ko nakwiye twa murongo kuko turafata ngoro ariko dufise musitanteri zagufi yacu ni kimene yacu. Ntiyo dufise abana kwa muganga turinda guca ku ikomine mugabo atabye dufise numva ntabyo baduha. Udafise akazi gapapuro mama batutse ngara kwa hari kirembe kwa musitanteri mugabo imisitanteri hari rero ntibikunda. Dusaba muri kumene kiremba yacu ko turonka musitanteri atadufasha bya ngombwa iyo tubikeneye.
Umwe mu bigeze kurongora ikomine imwe mu zigize intara ya Ngozi avuga ko impapuro zibiri arizo ata wundi muntu ashobora gutanga atari musitanteri. Iruhande y'ikarata karangamuntu uwo yigeze kurongora komine aravuga n'impapuro ndangamatongo. Mu nama mpanuzwa jambo ya komine Kiremba ntacyo bashima kutubwira kuri icyo kibazo, bagashikiriza amakenga yo gutanga amakuru ku radio ifitaniye amatati n'ikigo cya leta kijejwe kugenzura amakuru CNC, naho basiguriwe bikwiye ko abamenyesha amakuru babandanya gukora kuri iyo myitwarariko y'abanyagihugu bo muri komine ya Kiremba. Buramatari w'intara ya Ngozi Arubera Nduwimana amisha ko azogira icyo ashikirije muri iyi ndwi igiye gutangura. Musitanteri wa komine Kiremba agihagarikwa bimwe mu bimenyeshamakuru bikorera mu Burundi vyaranditse kuri iryo hagarikwa ryiwe. Nk'ikiriho cyanditse ko yahagaritswe akurikiranwa ku cyaha cyo guhungabanya umutekano hagati mu gihugu, atteinte à la sécurité intérieure de l'état mu rurimi rw'Igifaransa. Icyo kimenyeshamakuru cyanditse ko musitanteri wa Kiremba yakinishije impunzi z'abanyekongo mu mugwi w'umupira w'amaguru wa komine hari mu rukino rwaheruka kuwuhuza n'umugwi Areruya FC w'umukuru w'igihugu asanzwe akinamwo. Icyo kinyamakuru cyanditse ko mwene izo nkino zikunze guhuza umugwi w'umukuru w'igihugu arimwo n'imigwi y'abanyagihugu ata munyamahanga arekuriwe kuzikinamwo. Uyo musitanteri yahagaritswe yagira kabiri arongoye komine ya Kiremba kuva hashyizweho inzego zavuye mu matora yo mu mwaka w'2015 uwo yasubiriye akaba yabaye bubogozwe n'inama mpanuzwa jambo ya komini Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco urakoze, tuve noneho muri komine Kiremba y'intara ya Ngozi tujye muri komine Mugamba ya y'intara ya Bururi ho abantu bitwaje ibirwanisho bishe umuntu umwe muri iki cyumweru. Ni inkuru ya Fidelite ishatse twabagejejeho tubasubiriramo.
Mu kirabo kiri ku musozi wa Donge Burasira niyo abantu bitwaje ibirwanisho bateye mu ijojo wa gatatu rishyira uwa kane. Ahantu hatewe hatuzu dutatu tw'ubunywero turi hamwe. Amakuru dukura mu bahateramiye ni ubahadandariza amenyesha ko icyo gitero cyabaye igihe cy'isaha imwe z'ijoro zibura, kiba cyamaze iminota 30.
Hari abantu bariko baranywera kuri aka kabari, hanyuma rero abantu bari bicaye hanze nibo batangiye kubona abo bantu bashitse babaryamika hasi. Bamwe bari bafise inkoho, abandi bari bafise ibintu by'ibihiri, bashaka bahera ku bari mu rugo kubakubita babafatira ku inkoho.
Uyu muntu yishwe arashwe yitwa Kanjori Anise, yari umukuru wo mu gisirikare, akaba yarasanzwe ari umenyeshamana wo mu idini ya Gatolika gushyigikira ariko uwo musozi wa Donge Burasira. Bamwe bari bateramanye n'uyu mutama bavuga ko yarashwe mu gihe yari kwagerageza guhunga inkoni yari kwarakubitwa.
Uwo mutama niwe bashikiyeho kuko niwe yari ku ruhande ngaho yari yicaye yerekana gacupa. Tunata twari mu nzu satumba inkoni ziriko ziravuga bati ryamahari zanibyo mufise. Niho rero uwo mutama niho yagenda kubwira ati inkoni zamwishe, acagira ati mugupfa n'ugupfa nje ndirutse. Naho rero bashaka bamurasa amasasa abiri.
Haje ryamye rero naho bamurashageze canke yamwirukanye.
Yagumye yiruka yarashwe bamurashaye ngaho imbere y'inzu aje ntaho zaciye byantu.
Kubyo n'abakoze ico gitero amakuru twashoboye kuronka ku rubuga amenyesha ko bari abantu bambaye impuzu zisanzwe kandi bamwe muri bo bari bafise inkoho, abandi nabo bari bitwaje amahiri. Ibintu vyibwe bitaramenyekana igitigiri bigizwe n'amatelefone ngendanwa hamwe n'amafaranga n'ibiyeri. Amakuru nyene yemeza ko kina muntu wese ari muri ubwo bunywero yibwe. Uyu mukenyezi heko dandaza muri kamwe muto tubare amaze kubabona herenyegeje ariko yahavuye anyiguruka ku gahato.
Ngo turasavye umuntu yaba ari muri kontware ngo yizane wenyene yishikane ngaha n'ivyo afise byose gasizemo na kimwe ngo tumusanze tuca tumurasa. Baca barasubira baramurika, baca barambonaho ngeramye batunyene vyuka. Ndabyuka ndakora mu mufuko ahari 36,000 ca ndabibaha. Batizana ayandi nta mahera yandi mfise. Baca bamfatira ko inkoho ngo ubunyene utazanye ayandi ngo ntukeneye kurera abana bawe ngo ugire ubate utabareze. Guraho ivyo abana bawe bapfe. Ntijewe n'Imana yo mu ijuru irabibona ko atahera arindi nibikiye. Ntijewe nimugira ico mushaka. Baca bambwira ngo turyama hasi ubwo nyene ngo ubikinde. Baca bambwira ngo ifuke ngo kandi wunamutse ngo urakabona. Baca baratwugarana.
Abakoze ico gitero twasanze bataramenyekana kandi nta n'uwo twasanze arafatwa ku mvu z'amatohoza. Ku mutumba wa Donge Burasira urongoye Zone Muramba umutumba ukukira hamwe n'urongoye igipolisi cy'imikomine ya Mugamba bazindutse bagirisha inama abanyagihugu baho. Abanyagihugu bo bavuga yuko batatabawe kubera ko atakirindiwe cyo umutekano kibegereye. Ku ruhande rw'intwaro naho bagize abanyagihugu batigira batanga amakuru ku bajeje intwaro n'umutekano. Ikindi babagiriza nuko ico kirindiro basaba cahigeze ariko bonyine ubwo bakaba basabye ko kivanwaho. Umwe muri abanyagihugu yatwigana imvo zatumye kihava.
Hanyuma rero bari baduhaye inzego z'umutekano kugira ngo ziducungere. Mugabo bivanye rero n'ingene bamwe bavuga ngo bagore babo ngo basigaye abagore b'abasoda, abakobwa babo ngo basigaye ari imaraya. Ca rero barungika mu mesaje. Mugabo s'abanyagihugu, abanyagihugu baragwa mu mutekano. Sinzi ko ari intego bari bagombye ko baza baratugirira nabi batwiye.
Naho biri uko, abanyagihugu bari muri iyo nama basabye bashimitse ko bajeje umutekano boza nko kuri uyu musozi. Ariko rero umukuru wa zone yabo yabwiye iki Amerika ko mugabo y'igihugu boguma bakingira ikibaba awitwaje ibigwanisho ko nacyo kirindiro cohaza atacyo byobamarira. Nibona Cyprien
naho babisabye uyu munsi twabwiye tuti ubwa mbere imbere yuko nico kirindiro kibanza kuhagaruka nibabanze bamenye gutanga inkuru arico biketse bakivuga hakiri kare kuko n'abajije umutekano naho twabarungika abanyagihugu badakoranye ntacyo bazokora.
Uyo menyeshamana w'idini rya Katolika yishwe inyuma y'uwundi mupatiri yarashwe arakomeretswa mu ijojo wa Mungweshuri wa mbere mu ntara ya Mwaro. Kuri uyo munsi nyene mu masaha y'umurango hakaba hari n'undi mupatiri yatoye ikiziga mu biro vyiwe mu ntara ya Gitega. Mu itangazo ushikiriza amanza ya Kiziga za Repubulika yasohoye kuri wa gatatu yemejeje ko abantu 9 amaze gufatwa ku mvu z'amatohoza kuri uyo mupatiri yarasiwe mu ntara ya Mwaro. Nayo ku watowe ikiziga mu ntara ya Gitega iryo tangazo rimenyesha yuko amatohoza akibandanya. Muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi, Fidelite Shatse, Ijwi rya Amerika.
Monica, what are you doing? Ariko bafundiwe ngaho utegirishije uravyo ubutima tubayemo ngaha bugiye kugenda gute hiyongereye kuzindi kundi
yega muhehitse ingorane nyine turimo nabo nyine nubu mbuga wiyumviriye
kubereka abategetsi bo ngahe bugo bafashe ingingo yo kubugarira ikambi ahawe ntubona ko bashaka kudutoza mpaka twomotse
muhehe iki
hawe kutekabya
Monica Monica rukuri
Kaja ndambaye ibara muri
iki gito.
Gasore yatakaye namuze wa muntu.
Umura ntiyatakaye. Gasore yayiwaje.
We man urakoze.
Ehe. Kina giye numva umuntu atodo amicho. Hamara yo ngiye kuraba. Sanga ni Gasore. Nubwo babwinshi icyo yacamurenze.
Nico roho.
Eh.
Cyarabaye ubugesera. Nagiye numva yanda mukamwitira ko minduru ngo turahiye ngo baradutuye baradutuye. Ahararahira ko adasubira no kurara mu nzu wacu. Ngwari igiriye mbere ni manshimwe urampumurije
aho burahaje ko yashimye kuzi wanje mbona wo mureka akabarigumira
zahavuye bigenda gute
Pega aí, mugu água mora chora, como é que me menhei de me desculpa.
Eu ia fazer não. Pega o iva de qualquer guarda com cada cozi. Ah, naquela carreira no okisim. No curinico que naquela tamucara gol.
Oi, acha sineta. Na sanza na gizamaji menshi.
Nasi.
Eno nenda wonge butu.
Oya nukuru rakozi. Eh, ugomba gape kandu ugamu mutuwe mbore guwe. Utara na amu yoni chua mamagani.
Na unu tusitko tukwa kubore la. Tega nyabu na suke mutu hindi.
Eh. Hati ndabze emeye. Sima bemhanu wango na gamba na riyala kwari.
Ha, o hanu wanyeni.
Eh. Oya gezi ya nae.
Urumva rero muri show urazi ko umuntu yikora ku mubanye
yego
nashaka nyene ndabagore mufashe gutegura urubanza rwo guca ku mazi
reka sukungora n'ukuri ngo yanzura nko dusho nategereje
aho urabona ko Gasore yemerewe nabi cyane uce ku mazi gira nawe nyene byo mufasha akaruhuka ku mutima
sha urya mwana yaramerewe nabi
reka wa muntu wereka ndiko ndiyumvira rero ku rubanza ngo bubera hasigwa na zibera Tukuba kama he maja wa hura baba. Uwona gute.
Ngo tuwa tuwe jizene heza.
Ariko, bibere haho rugugu mwishijo wabziizi.
Ego nifyo, chendu bako bzari kwa bziiza. Mugabo, ninyako Gasore asubiyeyo, yu hava toni kara. Nikamuzi uya gahi indasha. Mugi ikumele atewe ni ufugwa mawiyo. Nukulizo fatumanya kugira mimuheremu.
Mugabo nizo kubesh.
Ego.
Nikabasha. Urubanza ruzocarubera hehe
je uco nibaza reka ruzobera iwawe kade kuko nikiganda urabona ko cabereye iwawe
yego ntacho reka tubigire uko nyene aho rero nase wabwo Gasore sinzi nuko yoba yaramenye byabaye
uje murumbe ntiyoberana usanga yarimenye
aha narageragege ndatelefona ku numero yari yarampaye biranka
Oya usanga ari ngorane y'umuhora.
Kirango.
Hari gihe usanga ikirere kimeze nabi. Bikagorana gutora umuntu ari hakugihugu.
Sinzi. Kare na kare. Nangu yaho rihera tantelefone tukavugana. Reka yemwe tutubwire urubanza. Ngo guca ku mazi. Mucuza atigeze namenya ko muramu we yashengeye.
Rati none. Reka basi. Tuzocisha itangazo ku iradiyo.
Gute gahe.
Ndafise umugenzi akora ku radio hari ya muri vino.
Aho.
Ndaca kuraba ndajyandike hanyuma ndabimubungikira.
Oh, wabugize neza. Ash, ukuri mu bamukenuye. Hanyuma kindi naco. Simbona ingene sizo kwicara kabana.
Oya, aho ntugire ikibazo. Ibikoresho byose by'urubanza umwe wese azoza nje afise. Ifite tudafise nabyo. Tujoheza tubikote.
None, Gasore wewe tuzogira urubanza mu gahinga gayemo.
Mbe nubu aracyari kwa John.
Nubu ni yari yaranse kugaruka muhira.
Oya ntacu mureke. Usanga kwa John ariho yumva ko atekanye mu mutima. Mureka bari igomera yo ntangorana.
Be muta. Muta. Ibyo ni biki? Eh? Gizimo ni biki?
nagomba shigaga hema.
Ushingi hema hii. Hukuruba huka. Nani wakubie kuta kushingi hema nga haa.
Jewe niho kazuwa yari ya nyere.
Bani hokatewa yari ya nyere. Ahona asoni. Huzu mire kuimba nga haa.
Baga mbama. Sisu mire kuimba. Kanda niho banyere.
Sisi ya kinda. Kanda niho banyere. Nda kukiri nusu mire kuimba. Uza kundibira hona hola chakubeli. None, ukie kuimba gari hona hola soho kira. Jewe mugu soho ka. Ndo hola chamela mbaba wanguruke nginyoni. No hara so kakuti hiri shoka tuzubire kwibagahale kiratsira
emwe nibikiga hemwe itonduru nibikiga mana ya
witonduru nibiki
umwe harambujije gose nuba kiheme mbere
yihu nakubye kudasira kwibagahale kiratsira
nane kwa kubuza kube
reka
iwe ntaso
iwe
nta kwaso bikanoa musi
uwe nane ubirango wa musi twagira inama twari twumvikanye kubazo cabaza kutuzi vira
ehe
ehe raba nao ehe raba hano yimbi itegereza bravo ahango cyane
cyangwa ubayibeni rero aho niho haje karenga
ya kaje nka kazuba urumvise rero atangwe n'ivyo kuntu kagomba yibeni be nahandi nyene kwari ivyo nyene ntibari kurondera handi babashira akari nga baza kongerere tingorane nizo twari dufise tari dikwiye
umvira
Nana kahemu, hemu, unvisa ndaba bali.
Tuwezenga turi mbunzi.
Kujama nako uwe nano kilo nkana aho nyora
ni tuje mu byo gutana tana kungorane twese uko turi ngaha tugowamo ni hahandi nyana abantu tugiye
turagende hariya
aho guterana miragwe nyabuna dukuye gushigikirana ndabizi ko hari ngorane y'ikibanza cabaye gito kuvaho ababene wacu b'impunzi baziye ngaha reka rero tubiyage twese hamwe turondera umuti hamwe
umuti wahe uwe kuva bake ngaha Ningora ne gusta.
Oya,
mulege
nawe. Oya. Ningora ne sabo bene wa.
Nibonye ne bataratsa ngaha. Hari ngo ntizi twari bwabemwo. Unumvirije.
Aho ingora ne ni kibanza chatubanye
gi. Gito gute nibagendere. No leto afite cyane.
Ni cyo ni yumvira. Ni cyo gituma ndabwira ngo tubiganire. Hanyuma turonderere hamwe inyishu. Ehe basi ndabene. Abagabo bararane
Kubire kitukisa batumbe uti
nirizo ndabarire n'abanza muteka
eh
basi ndabire twikabure abagabo barara no kwabo abagore n'abakobwa n'abana nabo barara no kwabo
jamha yica eh weho ntuki
iyo nibara mwikaba
none basi abatabishigikiye namwe ni mutangi vyiyumvira
oranga
tangi vyiyumvira hehe
Mende mai.
Ah.
Ah.
Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.
Ah.
Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.
Ah.
Ah.
Ah.
Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.
Ah.
Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.
Ah. Ah. Ah. Ah.
Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Asha, John, change in the dream in the quirk. Bands in the good horse.
Shah,
change around the quirk.
I'm waiting. You're not talking about the one who sees the
world. I will. Well, change was on the quirk. Bring in your moose. You're not going to be easy.
Yeah. Moose is not a happy pirate.
I'm
pointing. With the new wood.
Chagut.
That was things the moose who are going to get told on
Kibasha ninde?
Eh, yibera.
Aho shaka gushaka kiga John.
Ha? Ni yego cyo shapo.
Urukurambira mama ko mwahuye kandi uzi neza ko ntazosubira kumubona.
Yo, ndembuze ngonde. Yo. Babariya, babariya, nuko nashaka kuvuga katide. Niyo twahuye gaso no kuri pardon. Babariya wangu, natangabutse. Basha. Kade twahuye kwe kandi warakumbuye sana.
Eh.
Eh. Nega kaso. Uzurumba ko usubira mu rakwa kadede.
John. Nimba nakuremereye ukabushaka kwirukana ngahi wawe bimbwire neza ndakubwire
oh gasoya ntabwo tahurije ntakubwiye aya
ushaka kunyirukana bivuge ureke kwitwaza ukadeda rankumbuye nzogenda mpfenyerera nubundi naramaze gupfa ntacyo kibereyeho
basi kumbwire
kurambi
nukuri 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 nta mugambi numwe fise kwirukana ngahi wanje
oh yereka
gusa nyene urabona ko ari kwaregereza gutegurwa uranza ngo gushaka kumazi Ako ndi yumvira ko peut-être cyabye nziye kwa Kadede, eh? Mwategura ubanza na uri muhi.
Oh, yashaka wigereza aho numvise. Ntimumbabaye.
None kugira gaso. Gaso. Gaso.
Ndeka ngende nzomfenyerera n'inyoni zirabaye hose kugira aho ziba.
Gaso. Gaso, garuka, garuka.
Nuko rero muhanyi kibirenga ya kizima. Umba mabarogo ya abana bari wa kwambaza niwe wavuze ngo abarushe nzoba huburuhukiro abashonje ndabahaze kuri bitangara umana tindi nzara tinda setani tubisavye tukwizigiye
urakoze muvyeyi
hanyuma rero muhe
ego papa cumi
mugume musenga kandi mwizigiye ingorane zizohera
Twehongira ngo ni Imana yaratwibagi kuva haje zindi mpunzi hohoye nivyahu habigiye guhuhuka
muhehe none burya amajambo twakoresheje mu gisabisho wayategereye neza
eko ntumvise ko mwadusabiye ngo Imana idukure muri ubu buzima bubi bwo mu ikambi
ariko rero ngo uza gutsinda mu rwanizi Araheza kabanza kamenya niyazanana
Tuhangaze mana
Uje ngo hari abana b'umuco Shetani yama ihakebeba Irondera kubakwegera mu mwijima
Mana dushoboze
Muhagabire Satani yamaze kudushwaramo ngaha mu ikambi Yihwinyitse mu bana b'umuco Ngingwe Ibundi umwagazi
Mugabo Sinahuye nka neza
Baje abantu baheruka kubazamwe
sa
mubitondere cyane kuko nimuzi yo baje bapfa n'ibyo bahoramwe
sa
barya ntimusa ubumwe bwe mwaramaze kwinjira mu muco w'Imana nayo barya bavuye mu mwijima
oho none ga papa cumba dukora iki eh itkongeza amasaha y'amasengesho
n'ugusenga cyane Ariko rero cyane cyane mwirinde kuba kumwe nabo mubigire kure
tubikore gute none twobigira kure gute kandi bamwe bamwe turarara no mu mahema
oya 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 umuco ni umwijima cyo kwigira bihura bajya buzu ya madayimoni mugahirahira mukabajamwo bazoca babandukiza mugware mugesere
mana dutabare Tutabare ba.
Hari bintu byinshi mugiye kubona bihinduka hamwe kandi.
Yo.
Hazokwaduka ingorane z'ubwoko bwose. Bitewe n'ibyo mumbi ziri muri bake bantu.
Ibyo swagaririza hiyo.
Ako kuka bunduse.
Muhe. Nitya ya Amerika bahe. Ndareka na bunduse.
Cewe sha. Ngo mafati mana mu. Aha, cyane ngo kutangira ifani. Wikilani.
Ngo ni twekera bani ngo buzuye amadayimoni. Ahubwo araba neza katari wewe buzuye uburozi bw'ugwaro. Aho umutangira. Kamu ni cengi barabara ni. Eh ni kaso ya mama ya? Kaso? Nama kita muka boku aje kui cara ni barabara wengin.
Kuat. Daku sabdo iban dari jawa rugi jundeki.
Eh? Chu. Daku leku sekarang mula kagah hingga kanya kaya nanti wengin mumuru mukoro. Mohong ni wiki aje kumbada ni wiki kamu kau. Aku boleh lekani cara beru mengira net. Singhubiru had. Oya nu kulimbali. Eh basi banzo some kuri kano gacupa kugwagwa nari ntanye ngo nje gushoza kwirasi.
Oya ntacu urakoze.
Basi je ndakisome ni washaka urakira usomeko. None vyagenze gutega muhungu ko naheru kuri kwa John.
None ga data wanje ko nakifisi yonja. Zogwa mu nzira ntogwe nibiguruka.
Yo. Reka burya ashasi bose batahura umubabaro wo kuri wawo. Je ndabizisha yonda nanje narayiraye.
ndibu kagahinda nagize igihe mu byaranje gisheshe bamwica takubwiye ahubwo reka mbere ndabireke nuko byibuka numva nose
bwa wundi nawe warababaye
reka 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 sigaho harya rero abantu baragoye muhungu nuzobona birisha nguje narwo ngo musangiye umubaba abanamba bitonde barya bose rero wabona baza kugandara biririsha ha wibaza ko ari bo bose bari bababaye n'urupfugo rwanyu ko wawe
none
ajya muri bajya nyene harimo nabaje kugukubatamba kumubyimba biririsha naho kumbe bari ko baratwengera mwijigo
none wowe ubizi gute
ko ntabizi gute shuwa mbe ni wowe usanga nabije nyoko wawe bari muri barya nyene baza biririsha aha abantu shani babera hino
kwaga usanga hari cyo ubuze kubishe mama
yego
mbira je nzokwereka icyo nikorera mbira shako kanza gusaba mbira aho bagesera je tuzokwihuri
oya ntacu reka
ndabigusabye no kuri nyamwaka bambire no
kumura oya reka ntacu reka ntucu ugomba kwihuta no kugenda bukebuke
none hoho urabazi basi uraza bishe mama gagwaga
Nakunze iki kintu muri kiri kuri reka tugarukirize ngaha izinkuru z'abanyabugo n'abanyarusangi tubandanirize ku ntererano mwatanze ku gice giheruka ariko nkuko mubimenyereye reka twanze twibukanye akabazo kari kabajijwe muhehe kuva habone izindi mpunzi z'abanyarusangi zije kubana nabo mu ikambi afite ubwoba ko n'ibyahuha bigiye guhuhuka none ubwo bwoba afise bumutumye yiyumvira ko abanyabugo bafise umugambi wo komora abanyarusangi bose ibugo kandi atacemeza mumubwiye iki Uyu munsi dore kuri Lionel w'igitega yagize ati muhe ni yarakwiye kwiyumvira ko bagiye kubirukana tazi gituma abuga yirijya kambi wahubwo yarakwiye kumviriza impanuro za fundeli ngo akakira abagenzi we mu kurindira ico kugwa yindi ntererano ni ya Sadoki ngenda ku mana wo mu rutana yagize ati muhehe nafute mu mutwe kwa mayimvira ibibi ku banyabugo guko kwibwira ni ko kwihenda uguca yibwira rero igituma abuga ikambi birerekana ko yamaze kwishiramwo abanyabugo bose nabi ati vyiza nuko yohe biyo ngendo mona yahandi ho izo mushitsa habi tujibuhinyuza mu ntara ya Muyinga aho mahiri wizagira ati muhehe ni yarakwihugira ubwoba mona kare basoko bara yamaze bati agasato k'imbaraga sa kifuka batanu tubandanirize ku banywanyi bacishije ubutumwa bwabo ku muhora wa WhatsApp aha turavuga nka Martin nazwe agira ati cyo nobwira muhehe nuko yorindira amatohoza icyatumye hafatwa ingingo zo kugara ikambi rya bene wabo kuko ishobora kuba yugawe ku mvu zumvikana wundi munywanyi ni Aristide Niyongabo w'Imuyinga yagize ati muhehe nareke kwihinyisha mu bintu ataramenya neza ngo amenye ko ivyo ariko ariyumvira wasanga atari vyo ngo vyiza rero yogabanya urwanko ngo kuko umuntu ni nk'uwundi Undi ni Ndayishimiye Jean Baptiste mwigisha w'ikigoti muri komine Buraza yagize ati muhehe nareke kwegeka akabi ku banyabugo ngo bashaka kubomora atavyemeza afise ngo namenye ko kwiyumvira nabi abandi atavyemezo bishobora kubakomeretsa turangize ku banyonyi bacishije ubutumwa bwabo ku rubuga rwacu rwa Facebook aha turavuga Nadia niyo mwungere w'i Bururi yagize ati muhehe no musaba ko yobanza agatohoza neza akamenya icyatumye hugagwa rya kambi ati kindi ni yikuremwo ivyimviro bibi bituma ahinduka akagira urwanko ku banyabugo Hajarimana Alex na wibugendana yagize ati muhehe natsinda ubwoba bati kenshi na kenshi y'umuntu atewe n'ubwoba biratuma yiyumvira ukutariko canke agakora ibitari byo ntashoke rero yibaza ngo ivyo yiyumvira ngo nukuri atacemezo afise ngo kuko vyotuma akora ibitari byo turangize kuri Gakiza Edi agira ati muhehe kuba yaragize ubwoba birashika ngo kuko ingoma yagukanze irahuhuza ugahunga ngo nabanze amenye icyatumye yugagwa ngo hama babone aho bohera mu kwirinda ivyotuma niyabo yugagwa Tika tuwarukirize nka izinterano zanyu twongera dusaba imbabazi abo tutashoboye gusomera ubutumwa kubwa kanya katubanye gato bire ni wa mwanya tubasomera akabazo ku gikemeje gukurikira mugenzi wa muhehe niyihanganiye inyigisho za papa cumba zo kuremeka ibiba abandi ngo bacanishemwo none ubwo nyakoze amakosa mu kubahuka kuvuguruza umurongozi w'ibisabisha ukaba wifuza kwishyura kuri ako kabazo rungika ubutumwa kuri izi nimero arizo 61 9 103 cyangwa 75 88 85 eka no kuwufise WhatsApp akaba yifuza ikintu muri kiri ukuri na rungika ubutumwa kuri 61 9 103 aheze yironkera igikino kundwi kundwi turabizeye tubibutsa ko cyari igice cy'5 49 muri rwa rukurikirane rw'igikino muri kiri ukuri murakoze naho utaha
cari gikino muri kirukuri muzokoma mwikurikira kuri hajijwe rya Amerika mise se gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na Benevolence
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dushimiye bagenzi bacu ba Benevolence n'abanyamakuru bacu Fidelity ishatse na Jean Bosco ndarurinze namwe mwese rwose ndabashimiye cyane murakaramo.